Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2023 uhuma umwaka w'2026 cyuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe ndabaramukije ndabahanikaze muri ano makuru twabateguriye aza kubagitwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Urunani CBDDH ngururanigura ibunyangwa ry'uburenganzira bwo kumenyesha amakuru ribandanya ryibonekeza rugasaba leta guhagarika imanza zicirirwa abamenyesha amakuru hatisunzwe amategeko no kureka kugira ubutungane igikoresho cayo. Nayo urunani FENASEB ruraradushinga n'abarimu babandanya baheba akazi ku bwinshi rugasaba leta kwitwararika by'ukuri ibibazo bihanze igisaka c'indero. Ishirahamwe Olicom ririyamiriza igiturire kibandanya kibandanze mu gihugu c'u Burundi, ivyo ngo bikaba biva ku bibazo by'intwaro ibereye ukutitaho ineza y'abanyagihugu hamwe n'ibibazo vya politiki. Navyo muraza kubikurikira muri ano makuru iyo yari incamake ito n'ito ni mukanyi sase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa ano makuru tuyahere kuri inkuru ivunaguye. Hari abagabo batatu kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze bafungiwe mu gashoboka komisariya y'igipolisi mu Kayanza. Abo bose bakaba ari abakozi b'ihoteli bita Carrefour iri mu gisagara ca Kayanza. Umwe n'umunyezamu, abandi babiri n'abakozi bakaba bakekwa kuba baragize uruhara mu rupfu rw'umugabo w'imyaka yababa 40 yiciwe mu kigo c'iyo hoteli. Aho aba bagabo bavuga ko uwo muntu yinjiye aciye ku ruzitiro nk'igihe cy'isaha 5 zo mu ijoro guca ari ku munsi wa gatandatu, ari naho baca bamukubita kugera naho bimuviramo gufa kuko ngo bikeka ko yari umusuma. Uwo nyakwigendera akaba yarazwi nk'ubusanzwe yunguruza abantu ku ikinga. Ikiziga ciwe kikaba cakuwe kuri iyo hoteli mu gatondo ko ku munsi wa gatandatu abajejwe intwaro bamaze kuhashika, ari naho abo bagabo batatu baca bafatwa n'igipolisi kugira bakogwe ko amatohoza. Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Urunani rw'abarundi baharanira agateka kazina muntu ruriyamiriza ibunyangwa ry'uburenganzira bwo kumenyesha amakuru riheruka kwibonekeza mu Burundi n'itangazo rwasohoye kuri no wa mbere igenekerezo rya 2023 ruhuhuma. Urunani CBDDH ruratera ivyatsi ifatwa n'ifungwa ry'abamenyesha amakuru ryabaye mu ndwi iheze, harimo abakorera ikinyamakuru j'imbere igihe bari bagiye mu mirimo yabo yo gutororokanya amakuru. Ubwo runani rukanegura kandi ko aba bamenyesha amakuru bafatiwe ibikoresho by'akazi, rukanavuga ku bikorwa by'iterabwoba bihushanye n'ingingo ngenderwako za demokarasi. Tuteka matwi Elali Nibizi, umuyobozi nshingwabikorwa w'urunani CBDDH.
Urunani rw'abaharanira agateka k'akazi na muntu mu Burundi CBDDH turanegura cyane inyifato y'ubutungane n'abo bakorana abajeje umutekano wo kubuza abamenyesha amakuru kuja gukora akazi kabo. Aho duhagaze ni uko ahubwo baciye batwereka ko hariho ikintu cinyegeje inyuma ya rujya rubanza bari bagiye gukurikirana, ko umumenyesha amakuru aja gukurikirana ishigwa mu ngiro y'urubanza nta kosa ririmwe ahubwo n'uburenganzira bwiwe, kandi n'amahirwe kuri leta yuko ibikorwa nimba ari byiza bija habona bakabona yuko imanza zicibwa zikongera zigashirwa mu ngiro. Aho rero byatweretse ko harimo ibinyegezwa, byatweretse yuko n'abamenyeshamakuru batakigira icubahiro imbere y'abaserukira leta, byatweretse ko ubutungane butirwa buranaraba amategeko usanga ari nk'igikoresho cyo kugira ngo bashobore gukandamiza gutera igitsure abamenyeshamakuru. Ibyo rero ntitwanabishimye na gatoyi kuko umva hariho n'abari bagiye gukurikirana ibikorwa by'umukomiseri ashyirukira umwe bwa Buraya aje kugendera u Burundi, nk'ibyo ko umuntu nguwo ari mu migenderanire ibikorwa byo biri mu migenderanire y'igihugu ciwe canke umugwi aserukira n'u Burundi byategeza kuboneka mu gihe bavuga bati Burundi ni nyabagendwa. Rero nibitangaza kubona bavuga bati Burundi ni nyabagendwa bagata ko abaje kubugendera bagashaka kubanyegeza abanyagihugu bagashaka ko bamenyesha makuru batafata amashusho. Uca wumva rero yuko naho nyene nugu kandamiza abamenyesha makuru kuko umenyesha makuru abayateguye iyo nkuru kwiza gushikirizwa kandi abayateguye yuko iza gutangazwa. Rero ibyo byose usanga harimo ibintu by'igihugu byitwa inyegezwa mu menyesha makuru cyangwa undi muntu agiye kuvuga ukuri ku bintu biriko biraba akacagwa mu mvorero. Twebwe rero uko niko twabibuye twabonye ko ari kurenga amategeko, amategeko ajanye n'uburenganzira bwo kumenyesha makuru, amategeko ajanye n'ubwigenge bw'umuntu uwo ari we wese adashobora gufatwa ngo afungwe ataka imwagirire kandi atana umutahe umuhamagara ngo yitabe yisigure. Cyane cyane baca bashira ko cabanyuruza ibikoresho byabo kuko nkaho usanga nk'igikoresho bishobora kuba cononekaye icyo gikoresho yategeze gukoresha ibindi bikorwa ku icyo gikorwa cy'uwo munsi cyarafite gusa. Urumva rero yuko hari uburenganzira bw'abamenyesha makuru, uburenganzira bwo gushakiriza amakuru nazo zikabiri nkingi za demokarasi byaho nyanzwe.
Urunani CBDDH rukiyamiriza n'ifungwa ry'umumenyesha makuru Songa Muhoza ruvuga ko yahagaritswe mu buryo buteye amakenga, rugahamagarira Leta y'u Burundi guhagarika imanza zicirirwa abamenyesha makuru hadakurikijwe amategeko, kureka kugira igikoresho ubutungane hamwe no kurekura Songa Muhoza atagisabwe. N'ubunyene dusubire dukurikire Belali n'ibizi.
Twebwe rero aho duhagaze twaciye dusaba Leta twayisabye yuko yohagarika ibyo bintu byo kujuragiza abamenyesha makuru, kwiyoha uburenganzira Abarundi n'abamenyesha makuru gukurikirana amakuru y'ibintu biba mu gihugu no kuyatangaza nk'uko amategeko abirekura. Turasaba Leta kandi ko yoreka gukoresha ubutungane, ubutungane nabwo nyine bwo kwibuka ibanga ryabwo bukareka gukoreshwa kugira ngo bibe igikoresho ikigwanisho cyo gucinyiza abamenyesha makuru, ikigwanisho cyo guhonyanga uburenganzira n'ubwigenge bw'umwuga nk'uwo. Tugasaba yuko muri uwo mwanya hariho n'abandi bamenyesha makuru baba bahagaritswe, hariho abariko barajuragizwa kuko nabo bumva bahagaritse ngo barabarekuyobwa kureka ubwo by'agateganyo, kureka ubwo by'agateganyo ku rubanza gucaka itabaho ucabona ko dosiye yamayuguruye tukabwira ati ntibasubire kujuragiza abamenyesha makuru kandi baho uburenganzira abamenyesha makuru gukora akazi kabo. Tugasaba yuko n'umumenyesha makuru Sandra Umuhoza afunzwe yahagaritswe kubera ibyo bintu by'akadendererezo n'ibyo bintu novuga ko ari by'agasakisaki ko yorekugwa kubera tubona yuko atamvu zifadika zituma aguma muri prize.
Mu gisata c'indero naho mu gihe Leta yama imenyesha yuko atamushahara wayo uzoteza imbere abakozi, umwiheburo ku mwigisha ngo ubandanya wiyongera byashikirijwe n'urunani rw'amasendika ryo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi. N'inyuma yaho ku igenekerezo rya 19 Ruhuhuma, umushikiranganji w'indero François Habyarimana yemanze cese ko mu bihanze igisata c'indero harimo abigisha batakazi. Ugo runani rukamenyesha ko gusubiriza abigisha bagiye n'abandi bashasha atari uwo muti w'ikibazo kihari. Dukurikire Antoine Manuma arongoye urunani FENASEB.
Dufatiye ku bitigiri yashikirije mu mashure shingiro n'inyuma y'ishure shingiro bakaba bashika 1,800 bahebye akazi mu gice cya mbere cy'umwaka w'ishure wa 2025 gushira 2026. Uyu munsi ico gitigiri kikaba kirenga kure niyo. Muri kaminuza ya Leta naho bakaba bashika 47 bafite impapuro z'umutsindo zo hejuru bita doktora kuva mu 2020. Aba bakaza biyongera ku barungitswe kwiga hanze y'igihugu batagarutse. Ni ikimenyetso kitabesha cyerekana ko abigisha bataciyumvamwo umwuga bakora kuko atakarusho bawubonamwo. Igihe Leta yama iriko imenyesha ko atamushahara wa Leta uzoteza imbere abakozi, umwiheburo ku mwigisha uriyongera. Twagomba gusubira kumenyesha ko gusubiriza abigisha batakazi n'abashasha atanyishu irama bizozana kuko n'abaronkejwe akazi bazokwama bagabirije kugira ngo bahambye abo basubiriye igihe cyose bazoba bakwije ibikenewe kuko nta numwe atumva uburemere bw'ubukene nta burambe mu kazi buzigera bubaho kandi ari bwo butuma ubumenyi n'ubushobozi bw'umwigisha bwiyongera bigatuma akanovera k'inyigisho gatera imbere umushikiranganji w'indero ntayobewe ingaruka z'ubukene bw'abigisha ku kanovera k'inyigisho no kuri kazoza kugwaruka n'igihugu nashikirize nyabu na leta ingene ibintu byifashe nibyo kugwa gihe zifata ingingo zibereye
inzamba
igiturire kibandanya cimunuguza umunsi ku munsi mu Burundi ivyo nibivugwa n'ishirahamwe Ulicom gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta iryo shirahamwe ikanegura ingene abategetsi b'igihugu batagushaka kuboneka bafite ko kugwanya ico kiza abo bategetsi ngo bagwanye igiturire mu majambo gusa ukarindira ibikorwa ugahebura ivyo Gabriel Rufyiri arongoye iryo shirahamwe yabivuze kuri uno wa mbere mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru tumukurikire
mu 2025 u Burundi bwagira 130 mu 137 byakozwe mu masuzumwa yo kugira igiturire cyifashe mu isi ariko uno munsi buri mu bihugu indwi urumva kuva mu bihugu 200 ukaja buca mu bihugu indwi byamunzwe n'igiturire icyo gihe bwagira amanota hagati ya 10 na 20 ubu no munsi n'iyi raporo ndababwiye bufise amanota 17 bugaca buja mu bihugu indwi byamunzwe n'igiturire murumva yuko la situation ibihe bigenda biba bibi gusumba mwibuke ijambo kumuri manda zibiri Pierre Nkurunziza yashikirije yavuze tolerance zero à la corruption ubwa mbere yavuze ngo bisaka byimbwa byahiye kubaje bigiturire ubwa kabiri acadana suruga yitwa tolerance zero à la corruption eka nenda yishimi yavuze ko nyine yaravuze ko biturire azo bigwanya n'umutima wewe wose aha aye simvuze abantu bagiye Arusha abantu bagiye Arusha mu nkomoko bavuze zingane zageze mu Burundi bavuze inkomoko zibiri zihambaye umwina wo kwigungira ku butegetsi hamwe no kwigungira ku by'igihugu nagira nibutse ikintu kimwe gihambaye kuja ku butegetsi ugenda pour des raisons principales en principe nibintu bibiri byagomba gusunika umuntu wese agomba gutwara abantu et garantir la stabilité ni ukuvuga gushiraho umutekano mu buryo bwose butandukanye muri aho hantu uri none kweri abatware bacu kuva kuri independence ibyo ntibarabikoze biraboneka neza yuko ikibajyana benshi nibijya bintu twavuze kwigungira ko iby'igihugu no kwigungira ku butegetsi
ishirahamwe Ulicom ribona ko igiturire kibandanya ciyongera mu Burundi kubera ibibazo byerekeye intwaro ibereye kubera abategetsi bakitaho ineza y'abanyagihugu eka kandi ko mu gihugu hama hari ibibazo mu bijanye na politiki ibyo bibazo ngo bibwirizwa gutorerwa umuti dusubire twumvirize Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Ulicom
kwisi igiturire cyaramaze kuboneka yuko ari intambamyi icyo twita menace grave ari intambamyi ku ntwaro rusange ni ukuvuga la demokarasi ari intambamyi ku ntwaro ibereye aricyo twita cyane cyane nk'ibi bintu byo gukorera ku muco gukorera mu muco na transparence kubazwa iby'ukora resolvabilité hamwe no gutuma abanyagihugu cyangwa abenegihugu baho bamerewe neza ibyo rero mu bihugu birimo mu giturire ntabyubaza n'ibikunda kuko nabivuze usanga abantu bari imbere y'abandi bahiganwa mu gusakuranwa usanga ta kindi kintu kibarajishinga mu gusakuranwa iby'igihugu kandi ga abo bantu usanga bameze nk'isi ariko umuntu ari imbere y'abandi abo twita abarongozi bagomba kubaho bafite umwitwarariko n'umubabaro w'ukungene abenegihugu bomerwa neza nico gituma muri Oricom tuguma dusemerera twibutsa cyane cyane abantu bipfuza kujya imbere y'abantu era kujya imbere y'abandi jewe novuga yuko ari bango bikaba nibanga
ano makuru tuyasozerere mu gisata c'inkino nk'uko vyamabiri wa mbere imigwi ya Muzinga mu bigeme no mu bagabo niyo yaraye itahukanye igikombe c'ihiganwa umupira w'amaguru umugwi wa Aigle Noir uracari ku isonga ku ndwi igira 22 inkuru tuyibaze Alexandre Niyungeko
ku ndwi igira 22 y'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi n'ubu Aigle Noir iracari ku isonga mbere rikaboneka ko ishobora no kwiyongera igikombe uyu mwaka mu nkino zabaye kuri uyu w'Imana Kayanza United kuri Stade Gatwaro yatsinze Message Ngozi 2-0 Musonga atsinda Rukinzo zinganya ubusa ku bundi Vitalo kuri Stade Intwari nayo nyene yanganije na Burundi Sport Dynamique kimwe ku kindi Flambeau du Centre na Ngozi City nabo nyene banganya ubusa ku bundi ku munsi wa gatandatu Aigle Noir yatsinze Bumamuru 2-1 Olympique Star nayo inyagira VJ Green maze ibitsindo 5-1 Raj Express yanganije na Wire Vision ubusa ku bundi ni mu gihe ku munsi wa gatanu Interstar yatsinze Muzinga kimwe ku busa ushiku rero umurwi wa Aigle Noir uracari ku isonga n'amanota 58 yose agakurikira Flambeau du Centre n'amanota 45 Bumamuru igira 3 n'amanota 43 imirwi itatu ya nyuma ni Garage Express ifite amanota 11 Burundi Sport Dynamique ifite amanota 18 hamwe rero na DJ Green maze ifite amanota 17 muri volleyball naho imirwi ya Muzinga mu bahungu no mu bigeme niyo yarahitahukanye igikombe cy'ihiganwa mu bahungu Muzinga yatsinze Bisoro 7-3 nayo mu bigeme Muzinga yatsinze Gender Light Club 7-3 imirwi ine ya mbere ariyo Muzinga GLC Lesance na Estetika mu bigeme hamwe na Muzinga Bisoro Ukinzo na Bune mu bagabo niyo zoca ikiniganwa rya playoff nkuko byaraye bishikirijwe na Serge Ntakabura alongo ishyirahamwe rya volleyball mu Burundi
Alexandre Niyungeko urakenuye akabari ntungaha duciye dusozerera amakuru yo kuri uno wa mbere shimire mwege mwese mwaduteze abiri eka shimire n'uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe rwafashije kuyatororokanya Pierre Gahungu nari kuri mikro kabandabike bamwe naho ubutaha